Evi Nezbi Demerik. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Iminsi yose turaramukije shuti mu duteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2018 kuri mikomo iri kumwe nanjye Fidel Niyonga.
Ibiharuro bishyikirizwa n'ibigo bijeje kwakira abakorewe amabi afatiye ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% y'abahura nako kabikarishe ari abatezi n'abigeme.
Uyo ni Joseph Butore, icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, atanguza icyese isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi mu Burundi. Turavuga no kuyitahukanwa mu Rwanda ry'abahoze ari abagwanyi b'umugwi wa FDLR n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi, hamwe no kubijanye n'umugambi wo kwagura igisagara cya Bujumbura. Turabafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse Aloyisi.
Waramutse Fideli. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya baratera kama abategetsi bo mu gihugu cy'Ubuganda, kabasaba gutohoza ku bitero byakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka 2 heze. Ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abasivile ijana. Abana bashika ku 15 bari mu baguye muri ibyo bitero byakozwe mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 ku ngoma ya Gwenzururu irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike arwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rirabitangaza, rigasigura ko ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma yaho abapolisi ba leta bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma y'uwo mwami. Leta ya Uganda ivuga ko ibyo bitero byakozwe ku mirwi y'abarwanyi kandi ko ibirego by'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Umuriro wadutse hafi y'ihinguriro ry'ivyuka by'ubumara kuri uyu wa gatatu wahitanye abantu bashika 22, abandi 22 nyene barakomereka mu ntara yo mu buraruko bw'Ubushinwa izokwakira inkino za Olympique zo mu bihe by'imbeho mu mwaka w'2022. Ayo makuru yashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu. Iyo sanganya ryabereye hafi y'ihinguriro rya Hebei Shengwamu mu gisagara cha Zangiaku kiri ku birometero 200 mu buraruko bushira uburengero bwa Beijing, byaturiye amakamyo 50 nk'uko amakuru aca ku mbuga ngurukana mu benyi abivuga. Nta makuru aramenyekana nimba uyo muriro wadutse hafi y'ahazobera izo nkino za Olympique zo mu mwaka w'2022. Abasenateri ba Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa kabiri barasabye Leta ya Trump kubamenyesha ivyizi vyose kuwategetse mu kwezi guheze kwica umenshi makuru yamuka muri Arabia Saudite yiciwe muri Turukiya. Abashinga amateka bo ku mpande zibiri basabye umuyobozi w'ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu Gina Hasper umubonano wo mu mwiherero kuri wa gatatu hamwe n'abashikiranganji babiri uw'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo hamwe n'uwo kwivuna abansi Jim Mattis ngo batange umuco ku byabaye. Amakuru ashikirizwa n'abamenshi makuru avuga ko ikigo CIA camenye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite ariwe yategetse iyicwa rya Khashoggi. Arabia Saudite carahakanye ibyo birego. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ivy'ugo rupfu bikiri ikibazo cyo kwihweza neza. Leta ya Trump yarafatiye ibihano abanyarabia Saudite 17 bagize uruhara muri ugo rupfu, ariko ntiyashoboye guhana igihugu cyose kuko Trump yavuze ko ashira imbere inyungu z'ubutunzi bufatiye ku birwanisha Amerika igurisha muri ugo bwami. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan cyashikirije ko abasirikare batatu bacyo bishwe, abandi batatu nyene barakomereka batezwe igisasu hafi igisagara cha Ghazni mu buseruko bwa Afghanistan. Amakuru yashikirijwe n'igisirikare cha Amerika I Kabul yavuze ko abakomeretse baci batwarwa kwa muganga. Nta makuru arenga ayo yashikirijwe abatalibani baremeje ko aribo bakoze ico gitero. Ghazni n'umurwa mukuru w'intara ya Afghanistan yitwa iryo zina nyene aho abarwanyi b'abatalibani bahatswe kwifatira uwo murwa mukuru nyene. Ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwashikanye igitigiri cy'abasirikare 11 ba Leta Zunze z'Amerika bamaze kwicirwa ku rugamba muri Afghanistan uyu mwaka. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ariko aragendera ibihugu bya Arabu bicuritse n'igihugu ciwe n'imbere yuko yo kujya mu nama y'ibihugu bitunze ku isi bya G20 I Buenos Aires muri Argentine mu mpera z'indwi. Inyuma yo kugendera Misiri, bin Salman yashitse muri Tunisia ahabaye imyiyerekano imyiyamiriza ku ruhara yoba yaragize mu kwica Jamal Khashoggi. Urugendo rwiwe rwo kuwa kabiri rwarabaye naho hari umurwi w'abamenshi makuru muri Tunisia bari basabye ko ahagarika ubwo butumire bwo kugendera ico gihugu. Imbere yaho umuhungu umwami yari yagendeye igihugu cha Bahrain na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu inyuma yo kuja I Cairo muri ico gihugu cha Misiri. Bin Salman yaheruka kugendera Misiri mu kwezi kwa gatatu aho yateye umukono ku masezerano y'ubutunzi atari make yarimwo kubaka ikiraro hagati y'intara ya Sinai hamwe na Arabia Saudite. Umuhinga mu bihugu by'Abarabu Theodore Karasike abaha I Washington yabwiye ijwi rya Amerika ku rugendo rwa Mohammed bin Salman rutumbereye kurondera imfashanyo mu ntambara igihugu ciwe kirimwo mu karere harimo n'ibihano by'ubutunzi byafatiwe igihugu cya Iran.
Turagushimiye Aloyce Makuru uhejeje kudushikiriza. Kutse komuniko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda I Washington DC. Numwanya makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho Rwanda rutangaza ko rumaze kwakira abahoze arabagwanyi b'umugwi wa FDLR n'abagize imiryango yabo bagera ku gihumbi barimo batahutse kugushaka kwabo n'abatahutse ku nguvu marari impungenge z'ukuronka aho gushira bamwe muri bo. Umenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa yagendeye ikigo cha Mutobo itangirwamo inyigisho kubari abasirikare aganira na bamwe mu bamaze kuhashika.
Kaporale Irankunda Azarias Sergeant Mbozembizi ni Mbozembizi cyane Mpozembizi.
Mu kigo cya Mutobo gitangirwamo inyigisho ku bagiye gusubira mu buzima busanzwe bari abasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo.
Ngira prefegitura na komini ubwo tubyita buno ni iburengerazuba.
Nabara abarwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu. Hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha.
Ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica undi kingo mu miryango baguhindura ibyaha bakaba bagufunga bagakwica ngo bakoze ibi kandi utarabikoze ukagira ubwoba bwo gutaha.
Buri wese muri aba bari abarwanyi mubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza ku kuba bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo.
Umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri njye ntabwo nakubeshya ntabwo nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose nanone bihuriramo ko na mukantu abona Sarafine nawe twabanye Brazzaville
aba nabo kuri mikoro za radijwi rya Amerika bati cyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
so gukubeshya ubwogo bwari buhari kuko no kurya byo byananiranye kuko umuntu yavuga ati abantu ngiye nta nigiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwogo bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yarafite ubwogo bwo twatubufite rwose
wowe
bo ubwoba ntabwo bwabura kubera ko nk'ubwo tuduhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana nk'umuntu ikintu cyangwa kudutera ubwoba aho ugumvaga ko n'ubundi ari ugupfa ariko ni ukuvuga ngo tugeze ahangaha ubu ngubu tubona ko nta kibazo tune
bivuze ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani
n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cya Mutobo bari kwakirira barabarwanyi ba FDL n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Congo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serijati
bo imibereho y'abasirikare bo muri Congo wenda nkatwe neranjwe no kuyaranja nuko ukinyeye ishyamba nukuvuga ngo twahingaga ushoboye korora korora ushoboye gucuruza gacuruza nubwo buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se
kubanaga voka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hari niri wasangaga amashuri atangiye yajyamo hagati intambara ikabirabaye abandi bakajya mu ipoli bahasavuye twe tugasa n'abagiye gutangira bushyashya nubwo buzima twari tubayeho ariko n'ubundi ugasanga abantu bari yubatse
ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 bataza umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko bakenera gutahuka hitira hafatwa nko kwivuko byaba ari kuyoboza tega amatwi
nawe nzi Rwanda afite imyaka 13
uvuka hehe
igitarama
ugitarama si iracyabaho
ntago mbizi naho nze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana
ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi akarere ka Muhanga n'akarere ka Ruhango ibintu ayo makuru yafite
reka da ntago mbizi kuko narahunze ndi umwana muto cyane ntago nabashije kubona amakuru y'abantu bawe ndago bambyira ati ni gutya na gutya
abavandimwe mu miryango urabivuka se
ntago nkibivuka niba banakiriho ntago mbizi
ukifuza iki rero
nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Madame Seraphine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yavuze ko kugeza u Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000 Madame Mukantaba yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi iza bagatahuka mu rwababyaye muri iki kigo cya Mutobo abagabo bigisha kwa mezi 3 kunyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya aho kuryama abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza twumve Madame Mukantaba kuri iyi komisiyo
ntibari ndisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda n'abanyarwanda bajya iwabo abenshi muri abangaba bafite aho bakomoka bafite iwabo bafite imiryango bakomokamo bafite amasambu abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo uduke duhari tukadusangira nta munyarwanda uzabura hajya u Rwanda ni runini ruradukwiye
aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11 byitezwe ko muri iri joro ryo kuwa kabiri nabwo hashobora kuza abandi banyarwanda baturutse muri za Kisangani n'ahandi abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyo ya Nyanza n'iya Kijote bagira ubusajwi rya Amerika mu Ruhengeri Majyaruguru y'u Rwanda
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi abanyagihugu baserukira abandi bo mu mihingo yo mu ntara ya Bujumbura ihanura ubibe n'igisagara cha Bujumbura bashima insiguro bahabwa kubijanye n'umugambi imbono 2245 ukwagura igisagara cha Bujumbura. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka ari Bujumbura mu Burundi.
Abitavye iyo nama y'iminsi ibiri yabereye mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko baje bafise impungenge k'uwo mugambi ari uwo kubomora nk'uko vyamye ku yandi mareta. Abiya mbere Joel n'umuhanuzi wa mustandere wa komine Mutimbuzi ajeje intwaro n'imibano ari mu bitavye nama
baye batumye kugira ngo tuyage batubwira ibijanye n'ingene igisagara cha Bujumbura giye kwaguka hamwe nako tuje dusubira mu mitumba yacu aho tuba kugira ngo tubisigura bene gihugu kugira ngo bitegurire icyo kuntu ngire gisaga cya Bujumbura kizokwaguka.
Mwe n'abanyagihugu mwitabye rino Rwanda mukiza nta makenga mwari mufise ntimwari mufise ubwo
amakenga twa dufise twibaza yuko ibyo byose abatutumenyereye n'ubwo igisagara cyagutse cyo gitwara naho hantu hose cyagukiye.
Inyuma y'iminsi ibiri bariko barasigurirwa umugambi wo kwagura igisagara cya Bujumbura abayitabye bavuye mu makomine ya Kanyosha Kabezi Isere na Mutimbuzi bavuga ko ibyo basiguriwe byabanyuze
ko baradusiguriye neza ariko n'isagara kizokwaguka mine izoguma ko yari nyene mwe gisagara cyo cyaguka mugabo mire ntize kuvugira ama commune gisagara cyagukiyemo
mega aho muherereye mubona abanyagihugu koko bazora nk'ubujyo bwo kubaka izo nzu za kijambere zikeneye.
Turibaza ko bidazoshoboka bishobora kudashobokera abantu bakeya n'ico gituma mubona sako tutavuga cyane kibazo kijyanye n'imizibukiro abanyagihugu batari bakite bazako atazobishobora mugabo igihe bazaba baronse umuzibukiro kwiriye n'abazora nyingene biyungunganye
ibyo twabyizeho neza twabivuganye bavuze yuko ahazo yaguka hose hari muri meri hazoguma muri meri hari hasanzwe hari muri Bujumbura rirare hazoguma muri Bujumbura rirare nta kibazo na kimwe bizotera
amakenga mufise ko baba bahenze.
Oya twe twibaza ko leta itoba yazanye umugambi wo kubesha abanyagihugu twe turizera neza ko ivyo batubwiye ari ukuri.
Umunyamabanga ntahigarizwa mu bushikiranganji bw'ibikorwa bya leta arahumuriza abibaza ko umugambi wo kwagura igisagara ari uwo komora ababa mu micungararo yacu. Egide Nije imbere yabwiye Ijwi rya Amerika ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro abanyagihugu badahohotewe nico abahaba bazokora mwishirwa mu ngiro ryawo
hanyuma ko basigaye kwa ariko sinzi ko bakoreye mu kandi kenye ko baje mu mugambi bakaza mu nkabandi tuzogira igisagara ku buryo abenye gihugu bitunganya kirikare ayo mazakenye bana bakajamwo bakubaka abatabishoboye nabo bashaka kuba imizibukiro bakaza kwa kantu yegeye igisagara kugira ngo aho bakuma byose amazi ko amazi azanye igisagara tugezemo tinga kwabo kuzwa kwatekanije mu byuga twagize birimwo abuzohoterwa no mazuba tuzina kugira ngo tubahe ukubaho neza kwabo bizokwirwa neza ku buryo bazabunguruje bazonka baba neza tugiye kubangaza ko leta n'umubyeyi wa bose amafaranga azoje imbere igikundi kwashyira ahantu heza kugira ngo ibikorwa byabo biteze imbere.
Uwo mutegetsi Ijwi rya Amerika ryamubajije ibigiye gukorwa mu kiringo cy'imyaka 2025 isigaye kugira uwo mugambi uje mu ngiro. Egide Nije imbere avuga ibiriko birarangurwa muri kino gihe.
Mu myaka mike yinije gukorwa ndabonsa cyane mu ntigwa ntibyagirwa neza tubuze kutuyigisha bene gihugu umugambi dufite uri imbere hanyuma nyine gushyirwa mu ngiro naho tuzokwisunga imigambi yatizwe yaduhaye kuko leta zifite imigambi kwa igihugu ku myaka 15 izo yafisungiye migambi kanjuje kure n'ibyo leta yifuza migambi zo batubuze mu ngiro niyo kizobera duhaye yisunze bikeneye mu gihugu. Uwo mugambi w'igisaga cha Bujumbura harimo amazu harimo naho kurima harimo naho kwira ibiratiro numvuga migambi dufite gushyira 2025 suba ko tuzorima muri uwo mugambi gindi tutekanijwe hari aho kurima harasiganijwe hariho bazobasigurira aho kimatu zahabwa misoko hama tuwagiye neza ku ntebe zacu hagumye habereye ishusho ryiza.
Umugambi waranasiguriwe mu ndwi iheze abaserukira abandi bo mu makomine ya Rugazi na Mpanda yo mu ntara Bubanza. Ibice bimwe bimwe vy'ayo makomine navyo nyene vyegwa n'iyagurwa ry'igisagara cha Bujumbura. Leta y'u Burundi ikifuza ko muri 2045 igisagara cha Bujumbura coba gisa n'ibisagara vy'ibihugu biteye imbere. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yatanguje icyese cyo kuwa kabiri isekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi. Iryo sekeza ryugururiwe mu ntara ya Kirundo muri komini ya Bugabira. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo.
Kuba hari umunsi wahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ntibisigura ko akoregwa abagabo yirengagizwa. Joseph Butore icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya leta y'u Burundi ibirori byo gutanguza icyese iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ati nta kaburimvu.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje byo kwakira abakoreye amabi afate ku gitsina byerekana ko ibice birenga 85% by'abahura nako kabi kabishe ari abakenyezi n'abigeme. Byumvikana ko uyu mugwe utegereza kwitabwaho kurusha. Ayo mabi tuvuga ari mice kwinshi. Hari ugushashuzwa ku ngufu, hari ugukubitwa, ugutrubikwa, hari no kwimwa ijambo ugasanga umutegenzi nashobora gushikiza icyumire kiwe mu rugo, ikitavuze cyo no kugira uruhara mu ikoreshwa ry'itunga ryo mu rugo. Hari naho ababana bicana
ko ibiharuro by'abakorerwa amabi biboneka nk'ivyiyongereye. Martin Vyabandi arongoye ubushikiranganje bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro.
Turavye ukuntu vyama vya bigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira bumviritswe, kugira babaronderera umuti y'amabi atandukanye baba bakorewe bigenda byiyongera. Hari n'abihenze kubiharura bavuga yuko byaba byaduze, ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari ayamasekeza yagiye arubahura.
Jeanette Ken umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakorerwa ihohoterwa si byo byoza imbere.
Il y a les chiffres collectés parfois des femmes qui abritent les femmes victimes.
Hari ibiharuro byegeranywa n'ibigo byakira abakenyezi bahohotewe, ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si ikibazo cy'ibiharuro. Umukenyezi umwe gusa ahohotewe, twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyiyo zina cy'abakenyezi bahohoterwa ntibishoboka. Igikenewe ni ibikorwa n'ishyaka ryacu mu gutuza ayo mabi.
Qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
Abajeje intwaro ku rwego rwo hasi naho mu gisata cy'indero basabwa n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hirya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe. Abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa. Joseph Butora avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru.
Turasabye ubushikiranganje n'abandi bakorana ugutegura ibisekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeni. Tukifuza ko bene abo bantu cyangwa bene ayo mashyirahamwe boza barashimirwa ku mugaragaro.
Ariko harakarimba intarengwa ku biyemeje kuja muri urwo rugamba.
Abafasha ubushikiranganje muri icyo gikorwa yaba amashyirahamwe y'abarundi cyangwa abanyamahanga turabibukije ko atawohirahira ngo yikinge inyuma y'urugamba azanye ibyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo y'abiranga abarundi kazi abubatse n'abatarubatse.
Intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi iza mu kibanza cya gatatu mu Burundi. Mu kubonekamo abakenyezi bakorerwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga. Urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abasiranganje batatu, abaserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi, hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi n'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ko byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 mu 1943, Perezida Franklin Delano Roosevelt wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu nama i Teherani muri Irani n'umuyobozi mukuru w'icyari URSS Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti Joseph Stalin na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Winston Churchill. Bahafatiye ibyemezo bya gisirikare na politiki byahinduye isura y'isi. Nibyo tuganiraho muri make. Inama yatangiye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 irangira ku itariki ya mbere y'ukwa 12 1943. niyo ya mbere na mbere yari huje Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin na Winston Churchill. Icyo gihe ibihugu byabo byitwaga The Big Three cyangwa Les Trois Grands mu bihugu byose byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye abanazi b'Ubudage. Churchill yari yasabye ku inama iberiwe I Londres ariko Stalin ahitamo Teherani ndetse aranangira yanga kuva kwizima. Abandi nabo bageze aho barabyemera. Nubwo byari bigoye by'umwihariko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko yagendanaga ubumuga yari yaratewe na polio cyangwa se imbasa. Stalin niwe wageze Teherani imbere. Abandi nabo bamusanzeyo bavuye mu yindi nama I Cairo mu Misiri yari yabahuje bombi n'umuyobozi mukuru w'Ubushinwa Generalissime Chiang Kai-shek kuva ku itariki ya 22 kugera ku ya 26 y'ukwa 11 1943 iyo yafashe ingamba zo gutsinda intambara muri Aziya. Inama y'i Teherani yabereye muri ambasade ya URSS ni naho Perezida wa Amerika yacumbitse igihe cyose cy'inama. Muri icyo gihe Iran yagenzurwaga n'ingabo za URSS n'iz'Abongereza. Umwami w'abami wa Irani Shah Mohammad Reza Pahlavi yari akiri muto, yari afite imyaka 22 y'amavuko kandi yari amaze imyaka 2 yonyine gusa ku ngoma. Nta butegetsi nyakuri yari afite. Banamumenyesheje inama yabo ku munota wa nyuma. Mbese bari nko ku butaka bwabo. Nta muhango n'umwe bamutumiyemo. Stalin na Churchill baramusuye, naho Perezida Roosevelt amwakira muri ambasade ya URSS yari acumbitsemo, byose ari ukwiyerutsa. Abahanga mu by'amateka bemeza ko ambasade ya URSS yari yuzuyemo bamaneko batabarika b'abasovieti na mikoro nyinshi zo kumviriza President Roosevelt. Ijwi rya Amerika. Nyuma y'inama y'i Teherani, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Delano Roosevelt yasubiye iwe ahita ageza ijambo ku baturage be. Yarivugiye kuri radio kuko icyo gihe televiziyo zari zitaraza. Yarababwiye ati naganiriye n'abayobozi b'Ubwongereza n'Uburusiya ku birebana n'ibya gisirikari by'umwihariko ku ngamba zo kwihutisha insinzi ku banzi bacu. Ariko si ibya gisirikari gusa, twarebeye hamwe n'iby'ejo hazaza ku isi. Mu rwego rwa gisirikari, Roosevelt, Stalin na Churchill bateguriye hamwe igikorwa cya gisirikari cyitwa Operation Overlord cyo gufata Uburayi bw'Uburengerazuba bambukiye muri Normandie mu majyaruguru y'Uburengerazuba bw'Ubufaransa, Débarquement de Normandie yabaye mu kwa gatandatu 1944. Abasirikare barenga 150,000 cyane cyane b'Abanyamerika, b'Abanyakanada n'Abongereza bahambukiye bavuye mu Bwongereza banyuze mu nyanja yitwa La Manche. Stalin yemeye ko nawe azagaba igitero simusiga icyarimwe na Operation Overlord aturutse mu burasirazuba bw'Ubudage kugira ngo rero babone igire hagati. Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje ko abagaba b'ingabo zabo bose bazajya bavugana kenshi mu gihe cy'ibyo bitero byombi. Mu rwego rwa politiki, Roosevelt, Stalin na Churchill bemeje mu nama yabo y'i Teherani uburyo bwo gucamo kabiri igihugu cy'Ubudage no kugabagabana Uburayi. Stalin kandi yemeye igitekerezo cya Perezida Roosevelt cyo gushinga umuryango mpuzamahanga waje kuba umuryango w'abibumbye ONU. Kuva ku itariki ya 4 kugera ku itariki ya 11 mu kwa kabiri 1945, Roosevelt, Stalin na Churchill barongeye barahura bwa kabiri, bateraniye mu mujyi wa Yalta mu ntara ya Crimea muri URSS y'icyo gihe. Biyemeje kurangiza intambara mu maguru mashya. Koko rero bayirangije mu Burayi ku itariki ya 8 y'ukwa gatanu 1945, hashize amezi atatu rero yonyine gusa bahuye bwa kabiri, Ubudage bushyize intwaro hasi Burundu kandi nta mananiza. Intambara ya kabiri y'isi yose ariko yarangiye Burundu ku itariki ya kabiri y'ukwa cyenda 1945, Ubuyapani nabwo bushyize intwaro hasi Burundu kandi nabwo nta yandi mananiza. Iyo ntambara yasize URSS na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo bihangange bya mbere ku isi byahanganye bishaka gutegeka isi igice cyakurikiyeho cy'ikinyejana gishize. Shuti zacu ikiganiro Amerika cyo umunsi nagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza murakarama.
Njoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.